This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Kirundi and Kinyarwanda.
Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo by'igitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu munsi ni kuwa kabiri, tariki ya 9 ukwezi kwa 9 umwaka w'2014. Nshuti zacu, mwaramutse neza. Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Ni saa 11 n'igice mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Thomas Kamirini.
Natwe turiko turaraba kugira ngo abashinzwe kubaza uko bimeze, uko byagenze, bashobora gutubwira vuba ibyo ari byo. Ariko ubu natwe tubishyize mu minwe y'Imana, dusabira n'ababikira kujya mu Mana ibakize yombi mu bwami bwayo.
Uwo ni Musenyeri Ngoyagoye Evariste, umushumba wa Arikidiyosezi Gatolika ya Bujumbura mu Burundi, ku iyicwa ry'ababikira batatu b'abatariyanikazi mu Kamenge. Ni mu kanya mu makuru. Amakuru turayahera kuyo hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi murayagezweho na Fidele Niyongabo. Fide, waramutse.
Waramutse Thomas, maramutse namwe inshuti. Muduteze amatwi amakuru twabateguriye muri iki gitondo. Urwego rujejwe amategeko no gutegekanya imigambi y'ishyirahamwe ry'ibihugu by'Iburaya rwaremeje ibindi bihano ku gihugu cy'Uburusiya, yamara urwego ruzotebesha ishyirwa mu ngiro ry'ibyo bihano gushika ryihweze neza amasezerano yo guhagarika ingwano hagati ya leta y'igihugu cya Ukraine n'abashaka kwiyonkora kuri Ukraine bashigikiye igihugu cy'Uburusiya. Ibyo bihano bishasha bigenewe amasosiyete acukura ibitoro ya leta y'Uburusiya, Rosneft na Transnet, ibice by'isosiyete ikomeye ya gaz naturel Gazprom, n'abategetsi batari bake ba leta y'igihugu cy'Uburusiya. Umuyobozi w'urwego rwemeza amategeko rukongerero rugategekanya imigambi y'ishyirahamwe ry'ibihugu by'Iburaya, Herman Rompuy, yatangaje ko ibihano ku Burusiya bizokurikizwa mu minsi mike iri imbere, yamara bishobora kwihwezwa bifatiye ku kugena ibintu byifashe mu gihugu cya Ukraine. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'Uburusiya, Dmitry Medvedev, yaragabishije kuziririza indege z'ibihugu bimwe bimwe by'Iburaya gukoresha ikirere cy'Uburusiya, hamwe ibihano bishasha byofatwa. Ikinyamakuru The Vedo Mosti cyasubiyemo Medvedev avuga ko amwe mu mashyirahamwe y'indege zitwara abantu za bimwe mu bihugu by'Iburaya ashobora guhomba hamwe ato kwemererwa gukoresha ikirere cy'Uburusiya. Sekretari wa Departement ya Leta ya Amerika John Kerry yatangaje ko ingingo y'inama nshingamateka y'ukwemeza leta nshasha y'ubumwe ari intambwe ikomeye cyane mu gihugu cya Iraq no kutwigoro twa Amerika two kugwanya umugwi w'intagondwa z'abayisilamu Islamic State. John Kerry yatangaje ko leta iyobowe n'umushikiranganji wa mbere Haider al-Abadi irimo abashiite, abasuni batari intagondwa n'abakurd ikenewe cyane mu gikorwa cyo gusenya umugwi Islamic State, umugwi w'intagondwa z'abagwanyi b'abasuni zafashe igice kinini cyo mu buraruko bw'igihugu cya Iraq na Siriya, ukaba uri kugabisha gufata umugwa mukuru wa Iraq, Baghdad. Presidensi ya Amerika yatangaje ko Perezida Obama yahamagaye ku telefone umushikiranganji wa mbere Abadi kugira amukeza abo bategetsi babiri barumvikanye ku gikorwa nkenegwa cy'uko leta nshasha ifata ingingo zote torera inyishu ibisabwa n'abanya Iraq bose. Abadi yasubiriye Nuri al-Maliki ikumira yagize ku basuni bo muri Iraq byagize uruhara ku ivuka ry'umugwi Islamic State. Ishyirahamwe rikwirikirana ivyerekeye agateka ka muntu mu gihugu cya Siriya rifise icyicaro mu gihugu cy'Ubwongereza, Syrian Observatory for Human Rights, ryamenyesheje ko inteko z'igihugu cya Siriya zishe abasivile batari bake mu gikorwa cya gisirikare cyamaze iminsi ibiri mu bice byiziziwe n'umugwi Islamic State. Ishyirahamwe Syrian Observatory for Human Rights ryamenyesheje ko abasivile 60 canke barenga harimwo abana 12 bapfuye mu bitero by'indege za gisirikare z'ingwano byabereye mu ntara zibiri zo mu buseruko no mu buraruko bw'igihugu. ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryamenyesheje ko umugera wa Ebola uri kukwiragira bikomeye cyane mu gihugu cya Liberia ko byitezwe ko abantu bashasha ibihumbi n'ibihumbi muri Liberia bandure iyo ndwara mu ndwi ziri imbere. Ishyirahamwe OMS ryatangaje ejo kuwa mbere ko igitegeri cy'abantu bashasha banduye Ebola muri Liberia kiriko ciyongera cyane rwose kuruta uburyo buhari bwo kugerageza guhagarika icyo kiza. Igihugu cya Liberia gifise hafi y'igice cy'abantu bose bafise Ebola n'abantu bose bamaze guhitanwa n'icyo kiza mu karere ko muri Afrika iyo mu burengero. Perezida w'igihugu cya Afrika y'Epfo Jacob Zuma araza kuja mu gihugu cya Lesotho uno munsi wa kabiri kugerageza gufasha gutorera inyishu kutumvikana ku vya politike kwatumye haba ibisa n'igeragezwa rya kudeta mu kwezi guheze muri Lesotho. Perezida Zuma yaragirishije inama idasanzwe mu ndwi iheze aho yahagarariye amasezerano agenewe guhwamika uruhagarara rwa politike mu gihugu cya Lesotho. Umuvugizi w'ubushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Lesotho yabwiye Ijwi ry'Amerika ko hakiri umwuka mubi ku bijanye na politike n'umutekano mu gihugu cya Lesotho naho hari utwihoro two gutorera inyisha amatati ari muri leta y'urunani.
Deri urakoze ku makuru utugejejeho. Nshuti zacu muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mushobora kutwumvira no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Inkuru nyamukuru. Mu Burundi ababikira batatu bakomokaga mu Butaliyani barishwe muri paruwasi ya Kamenge muri Arikidiyoseze Katolika ya Bujumbura. Abo babikira ni Olga Racieti w'imyaka 83 y'amavuko, Bernadetta Bogia wari ufite imyaka 79 na Lucia Pulici w'imyaka 75. Polisi y'u Burundi iracyashakisha ababishe. Tabita Mukamusoni yatwoherereje iyi nkuru.
Jose vyatanguye kumuhinga mu kuri w'Imana aho mama Lucia Pulici yari gukwiza imyaka 76 y'amavuko kuri uyu wa mbere na mama Olga Racieti yari afite imyaka 82 bagandagugwa bunyamaswa baciwe amazosi aho bari baruhukiye bari basanzwe baba. Mario Pulici ni patiri mukuru wa paruwasi Kamenge aho bita kwa Buyengero nawe nyene asanzwe abana nabo babikira atumenyesha isaha vyabereye ko
hari hafi ya saa 9:30 niyo twasanze inzu yari yuguye kandi abandi babikira bari bagiye ku kibu cy'indege kwakira ababikira bari bavuye mu Butaliyano bagarutse basanze inzu yugaye ababikira siyo barara kandi si bari bakunda kugenda gutembera hanze. Twahamagaye tukahamagara atanuyitaba binje basanze amaraso hirya no hino ariko twasanze ko byose byari ku buryo tanakiwe cyari cibwe.
Inyuma yo kwica mama Lucia na mama Olga uwakoze cyangwa bakoze ubwo bubisha ntibahashe. Nk'isaha 8 z'ijoro umubikira w'imyaka 79 mama Bernadetta nawe yaciye yicwa abanje kubohwa wewe yaciwe umutwe wose uravako. Patiri Mauricio Pulicini ati ngo yaratabaje bakagenda kuraba ariko ntibabona uwo mwicanyi ugucyo mu nyuma ngo niho bagiye kuraba basanga uwo mubikira yaciwe umutwe amaraso ariko aratemba mu cumba. Kuri uwa mbere bumaze guca leta y'u Burundi yari yamaze kuwashika ngiyozu umuryango wabuze n'umuryango wa Ekleziya Katolika wose. Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yari yamaze kuwashika Prosper Bazombanza.
C'est une barbarie vraiment incompréhensible que des gens soient égorgés en pleine journée. T'es des gens de
n'ubwicanyi bwa kinyamaswa burenze ukwemera kuba abantu bakibwa umutwe kubona bikorwa ku bantu bari mu myaka ya za 80 ni ibintu bigoye kumva. Ntabwo ari abajura kuko nta kintu na kimwe bigeze biba. Ntabwo umuntu yabona uko asobanura iby'ubu bwicanyi.
Abakristo basengera kuri iyo paruwase akababaro ni kose. Uyu mufaso nati abo bicanyi Imana ibababarire.
Ibintu bibaye ibara mu Kamenge ya paruwase yacu ya Kamenge ni ibara gose mu gihugu. Ibintu ntibyari byigere biba kandi biratubabaje jewe nk'amasaba abantu bagize ibi byose Imana izoba hezagire kandi baharire n'abantu bitanga ku Mana.
Ubona yuko bose babaye mu maso abanyagihugu umwe wese yabazwa n'akamaro abo babikira bari basanzwe bamufitiye mu butumwa bari basanzwe bajejwe gukora
kwega mu bisanzwe icyo bahora badufasha bakidufasha kubana bacu kubera bana bacu bahora birirwa muri yo groupe yabo banyeshure bo kwa Buyengero mu mfashanyo yahora iva kwa Buyengero igashikiriza kuri abo bamasera ama abo bamasera bakaca bafasha bana bacu kubera niyo bahora birirwa bagataba bafunguye saa 6 bagashika nko mu masaha 8
urabona n'ubwishanye budasanzwe butagira n'izina ndetse bana nakazi gacakateraga kara abantu baguma bari mu haragaraje nyoko nyene
badufasha mu kuvura abagwayi baradufasha hari himyuga abiga gushona urumva nkabo bose ko ari uruhombo rukomeye cyane
amakenga turayafise kuko bimaze kubuka onye twiyumvira yuko bashobora kandi gusubira kudufashiriza abana kandi natwe gushika rino saha nta mutekano mwiza dusubira kandi kugira
nanumwe aramenye wakoze canka bakoze iryo cano Amenegilde hari menshi umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yatangaje ko nabo nyene badatahura ubwo bubisha atamatohoza yatanguye Hermes ati umubikira agira gatatu yaciwe izosi kandi hari abapolisi bariko barazunguruka ati vyumvikana ko hari abantu bo bafise imfunguruzo z'iyo nzu canke z'ivyumba vyo muri iyo nzu gushika ubu kiretse abanyezamu bahora bakorera aho hantu co kimwe n'umuntu agendesha taxi vero yavuze ko yabonye umuntu afise imbugita mu masaha yo kumurango kuri uyu w'Imana asimba ugo rupangu na undi muntu numwe arafatwa igipolisi c'u Burundi kikamenyesha ko amatoza abandanya abo banyezamu igituma aribo batanguye gufatwa ngo bari babonye umuntu nk'isahindwi zo kuri uyu w'Imana yaje gucokoza umubikira yari mu gikoni ngo atangura no kumwaka isaha yambaye uwo nawe ngo yarasanzwe azwi nk'umuntu agwaye mu mutwe ari naco gituma abo bazamu ngo bamuretse akagenda ikibazo abantu bose bibaza ubu ni kuki hishwa ababikira bo mu muryango w'abagizaveriene bava mu gihugu c'Ubutaliyano gusa kandi bari abantu bageze mu zabukuru ni giki coba cihishije inyuma y'ubwo bwicanyi mu gipolisi batu menyesheje ko bariko baragerageza gukingira abatariano kuko babonye ko umengo niwo bariko bararondegwa ibujumbura mu Burundi Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
naho mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Archiepiskopi wa Bujumbura Musenyeri Ngoyagoye Evarist aravuga nawe akababaro basigiwe n'iyicwa rya Olga Racieti Bernadette Bogia na Lucia Pulici kandi araha ubutumwa bwo gukomeza abakristo
ja raturemereye cyane twarababaye ubwo bwa mbere kubona abo babikira bahamaze imyaka myinshi bafasha kandi bari bakuze umwe yarashikanye n'imyaka 83 undi 75 undi 79 urumva n'abanyokuru kandi bakora ibyiza aho twumviye rero abantu bashatse kubagirira nabi twarababaye cyane ku mutima ariko tugasaba ko ababyeyi n'inshuti zabo kwihangana kumwana umutima ukwemera natwe turiko turaraba kugira ngo abashinzwe kubaza uko bimeze uko byagenze bashobora kutubwira vuba ibyo ari byo ariko ubu natwe turushize mu minwe y'Imana dusabira n'ababikira kugira ngo Imana ibakize yombe mu bwami bwayo
ni inkuru ikomeye cyane kuri Kiliziya Gatolika Archevêque Ngoyagoye hari ubutumwa rwose mu bihe nk'ibi ngibi mugeza ku bakristo ba Kiliziya Gatolika
ubutumwa ni uko ubwa mbere na mbere twiyamirije cyane ubukozi bw'ikibi nk'ubwo kuko babigeze babona yuko bari bafise ububisha bukabije si ubwo ushaka kwica gusa mugano gushaka kwerekana ububisha bwari ku mutima w'uyu muntu yabikoze none turasaba dushimitse kugira ngo abantu bameze gutyo ubwa mbere tubamenye ubwa kabiri dusabye n'abantu bose kuko ajya babanire nako n'iyo migenzo mibi nuko tumuca dusaba
aba babikira batatu uko musanzwe mubazi mumaze igihe mukorana muri make mwatubwira ko bari abantu iki mu kwemera kwabo bakoraga iki bari bamariye iki abaturage n'abakristo
bumva bamaze imyaka myinshi cyane 30, 40, 50 bakorera ekleziya mu biri bihugu bari abamisiyonari barabaye Kongo banyuma rero baza ino habandi hari hageze ko baruhuka ko baja muri pension ariko bo babandanije bakora hariho nk'umwe yafasha abana babigeme muri karitsiye mu Kamenge kugira ngo bashobore kuronka umwuga uzo batunga mu buzima bwabo twebwe twabashima cyane bari abantu bafite umutima mwiza bakira abantu baze kubaganiriza hanyuma rero kubona hari abantu babagirira nabi gutyo biratuyobera bikaturengera bwa nuko nyine dufise ukwemera turizigiye yuko tuzoteba tukamenya icatumye abantu babisha babikora ariko tura pindeje turaremesheje abandi ba missionari bari abandi bataliyani bari hafi none twasavye yuko batokwihebura
murumva se akazi bakoraga muzabona abandi bantu babasimbura bagakomeze kuko birumvikana ko umutekano wabihaye imana aho uteye ikibazo
urumva turamenya neza ibyatumye biba nico gituma rero tutorca dufatira mu bwinshi dufatira ikivunga ngo umutekano wabo uragiramiwe tureka turindire tumenye neza icatumye ibyo bintu biba twizere rero ko ari umuntu katari abantu atari akazi k'abantu ari umuntu umwe yabikoze ku giti ciwe ibisigaye tuzabiza tubimenya neza mu nyuma
ubu rero ni Musenyeri Ngoyagoye Evariste umushumba wa Arkidiyosezi Gatolika ya Bujumbura ku icwa ry'ababikira batatu bakomokaga mu Butaliyani Olga Racetti Bernadetta Bogia na Lucia Pulici Musenyeri Ngoyagoye yavuganaga na Etienne Karekezi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwadusanga no kuri Facebook Radio yacu VOA. Turacyakomeza amakuru. Umutwe w'ingabo z'amahoro muri Somalia AMISOM uratangaza ko ugiye kwigarurira imijyi itatu ikomeye iri mu maboko ya Al-Shabaab. Hagati aho ariko umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urarega abasirikare ba AMISOM imyitwarire mibi cyane igayitse bagirira abagore n'abakobwa ba Somalia. Frederic Nkundikije yavuganye n'umugaba wa AMISOM Lieutenant General Ntigurirwa Silas.
Iyo raporo ya Human Rights Watch nasibwe twarayibonye kandi yaratubabaje cyane kuko mu bisanzwe iri ni ishyirahamwe rihambaye cyane ryategetswa gushyikiriza inkuru babanje gutohoza hanyuma bakerekana n'ibyemeza ko iyo nkuru batanze ariyo kubona rero bandika ibitiriye ko hariho abasoda ba misombe bakukura abapfasoni n'abigeme ibi bintu nagomba mbanze ndabamenyeshe ko atari byo kuko aho aya makambi bavuga byabereyemo aha muri Mogadishu ni kambi isanzwe ibamo imbere n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu hanyuma ibikorwa byiza cyane twakorera nko kuvura abasomaliya barwaye ariko icyo kintu cyo kuvuga ko ingabo za misombe zifata abakenyezi n'abakobwa ku ngugu banditse nagomba mbanze ndabamenyeshe ko twebwe mu mategeko dutanga mbere y'uko haba n'ibitero canke mu buzima bwa misi yose bw'ingabo za misome hariho amabwiriza n'amategeko dutanga ajejwe kubahiriza agateka ka munsi
ayo mategeko n'ayo mabwirizwa ashobora kuba atubashwe nk'uko babivuga mu Kirundi nta mwonga ubura isato ibidahizwe kandi nk'uko bavuga mu Kirundi nta mwotsi uboneka inzu itarikoresha nashaka mutubwire mu majambo make ingingo mumaze gufata nyuma yaho iyo raporo isohokeye kugira ngo n'amakuru nk'ayo ntazosubire gutangazwa kugira ngo n'ivyaha nk'ivyo ntibizosubire kwikekwa mu basirikare b'ishirahamwe AMISOM
ingingo twafashe nuko twarashizeho umugwi ujejwe kurikirana no kutohoza ibijanye n'iyi raporo kandi uyo mugwi uzoba ugizwe n'ingabo za misome mbere na Somalia kwa murazi ko twebwe turi saha kugira dufashe leta ya Somalia tugomba rero gushyiraho umugwi urimwo n'abasomaliya ugizwe harimwo abaserukira leta ya Somalia abaserukira igisada cya Somalia itohoza inzego zitohoza za Somalia no mu gipolisi kugira dushobore gutohoza neza ibyanditswe muri raporo mbere tuzoshyira habona co
ko murashaka kutubwira mu majambo make cyane rwose ibihano bizohabwa abantu bazoba bagiriwe n'ibyo byaha
ubwo se no cyamvuga ibihano kuko igihano kemezwa n'ingingo n'ingene ubucamanza bafashe ingingo ingene n'uburemere ikosa ababakoze mu gihe ashoboye kwagigwa n'icyaha n'ubuguri nibashira habona neza ukabyerekana neza niho izo ngingo zishobora kuzofata.
Lieutenant General Silas Ntirugurirwa umukuru w'inteko zishyirahamwe rya Afurika amisome mu gihugu cya Somalia. Murakoze cyane ku kanya maduhaye.
Murakoze.
Shuti muduteza matwi iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mushobora kutwandikira no kuri address radio yacu @voanews.com. Noneho ubu ni ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamye kuva kyanarindi zifasha mu gikorwa cyo gukomeza ubutunzi hamwe no kurwanya inzara mu ntara ya Afrika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamye zikorana n'amashyirahamwe yo muri Afrika muri programme zitandukanye zifite umugambi wo kugwiza imbuto hamwe n'ibitabizo bifasha abarimyi bato bato kwimbura ibifungurwa byinshi, kwagura amasoko yo gushoramwo ivyimburwa hamwe n'izindi mfashanyo zitandukanye kugira ngo abarimyi cyane cyane abafasoni hamwe n'abigeme bashobore kwiga ubuhinga bwiza bwo kurima no kwimbura hamwe n'ubundi buhinga bwo kurima bwisunga ibihe. Leta z'umuzi Amerika ziratanga kandi imfashanyo y'amadolari biliyoni na biliyoni akoreshwa mu gutanga imfashanyo z'ibifungurwa zihutirwa kugira ngo abanyagihugu batishoboye ntibahitanwe n'ikigoyi giterwa ahanini n'ingwano zitavana ko canke ivyaduka bitandukanye. Mu ntango zo ku kwezi Leta z'umuzi za Amerika zaratangaje uwundi mugambi wo kwifatanya n'iyindi mirwi yo muri Afrika igiye gutangura irimwo ishyirahamwe riserukira ibihugu bitandukanye, amashyirahamwe y'abarimyi, amashyirahamwe ya societe civile, amashyirahamwe ajejwe ubushakashatsi hamwe n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu kugira ngo ishire imbere ubuhinga buhanitse bwo kurima bwisunga ibihe. Ubwo ni bumwe mu buryo bwo kongereza umwimbu hamwe no kuremesha abarimyi bato bato. Mu nama zabaye inyuma yaho habereye inama nkuru yakoranirije abategetsi bo muri Afrika i Washington DC, ari nayo nama secretaire wa Departement d'État y'Amerika yatangarijemo iyo nkuru, ibihugu bitanu byo muri Afrika, Liberia, Nigeria, Malawi na Tanzania navyo nyene vyaratangaje ko bizogira uruhara muri utwo twigoro, kandi bitekanijwe ko n'ibindi bihugu bizotangaza vuba ko bigiye kugira uruhara muri uyo mugambi. Ihindagurika ry'ibihe ryaribonekeje ku isi yose, kandi ivyimburwa mu bihugu bitari bike bishobora kugiramirwa kubera ubushuhe n'uruzuba vyabaye vyinshi kandi vyamaze igihe kirekire. Ivyo vyaragize uruhara rukomeye ku mwimbu. Yamara hari n'ubuhinga bumwe bumwe bwo kurima butuma abarimyi bato bato batavyifatamo neza. Hari n'ibindi bituma umwimbu mu bihugu byo muri Afrika ubamuke, ivyo navyo bikaba birimwo ibikoresho bibi byo kurima, imbuto mbi, hamwe no kutagira amakuru meza yerekeye ibintu bituma umwimbu ugenda neza. Inama nkuru yerekeye uhinga ushasha bwo kurima itekanijwe ku igenekezo rya 23 y'ukwezi kw'icyenda muri uyu mwaka izo kwitabwa n'ibihugu byinshi hamwe n'amashyirahamwe izoha ubuhinga abarimyi bo muri Afrika hamwe n'ahandi ku isi hose bwo kwimbura byinshi hamwe no kwisononura mu byerekeye ubutunzi. Leta z'umuzi za Amerika zarafashe ya mbere mu gutanga ubuhinga bwo kurima bwisunga ibidukikije. Leta z'umuzi za Amerika zarafashe umugambi wo gufasha no gushyigikira Afrika muri iki gihe iyo ntara iriko yerekana ubushobozi bwayo mu byerekeye uburimyi, mu kugwiza umwimbu, ubuzi, umushahara, hamwe no kudaterwa ubwoba n'ihinduka ry'ibihe.
Ibyo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. My baby not the care again, she not the call again. When I call she not the call me back again. And she want me still as you, say she's alright. Yeah. When I call she not the pick, and I doubt they make me sick. It's been too hard to reach her, and she want me still as you, say she's okay. Yeah. I'm waiting every day. Hope you say she feels on camera.
like your brother and you wear my sister ring. Oh, this is not what I was picturing. Girl, I should direct you from the beginning. Yeah. Is this love? Was it love? Has it ever been love? Girl, I'm truly missing you. Girl, you know me could I never diss you. Woman, me when you hear me out. Yeah. Do you know?
Uracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti turi kumwe ibiganiro byacu by'igice cya mbere biri hafi kurangira mbere yuko dusezeranaho ariko Fidel Niyongabo aragarutse muri studio aje kubibutsa muri make amakuru avugwa muri iki gitondo.
Urakoze Thomas amakuru twabashikirije twababwiye ku rwego rujejwe kwemeza amategeko no gutegekanya imigambi y'ishyirahamwe ry'ibihugu by'Iburaya rwemeje ibindi bihano ku gihugu cy'u Burusiya yamara ubwo rwego ruzotebesha ishyirwa mu ngiro y'ivyo bihano gushika kwiheze neza amasezerano yo guhagarika ingwano hagati ya leta y'igihugu cya Ukraine n'abashaka kwiyonkora kuri icyo gihugu bashigikiye igihugu cy'u Burusiya. Kwindi nkuru twababwiye ko secretary wa departement ya leta ya Amerika John Kerry yatangaje ko ingingo y'inama nshingamateka y'ukwemeza leta nshasha y'ubumwe ari intambwe ikomeye cyane ku gihugu cya Ukraine no kutwigoro twa Amerika two kugwanya umugwi w'intagondwa z'abayisilamu Islamic State. John Kerry yatangaje ko leta iyobowe n'umushikiranganje wa mbere Haide al-Abadi irimo abashiita basuni batari intagondwa n'abakurd ikenewe cyane mu gikorwa cyo gusenya umugwi Islamic State umugwi intagondwa z'abagwanyi b'abasuni zafashe igice kinini cyo mu buraruko bw'igihugu cya Iraq na Syria. Twongeye tubabwiye kwishyira hamwe rikurikirana ivyerekeye agateka ka muntu mu gihugu cya Syria rifise icyicaro mu gihugu cy'Ubwongereza Syrian Observatory for Human Rights yamenyesheje ku inteko z'igihugu cya Syria zishe abasivili batari bake mu gikorwa cya gisirikare cyamaze iminsi ibiri mu bice byiziziwe n'umugwi Islamic State. Ishyirahamwe Syrian Observatory for Human Rights yamenyesheje ko abasivili 60 canke barenga harimo abana 12 bapfuye mu bitero by'indege z'ingwano byabereye mu ntara zibiri zo mu buseruko no mu buraruko bw'igihugu. Twababwiye ko ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryamenyesheje ko umugera wa Ebola uri kwiragira bikomeye cyane mu gihugu cya Liberia ko vyitezwe ko abantu bashasha 2,000 muri Liberia bandura iyo ndwara mu ndwi zibiri ziri imbere.
Zacu ibiganiro by'igice cya mbere birahumuje. Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nimucikwe n'igice cya kabiri gitangira mu kanya gato cyane saa 12. Mugira umunsi mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.